Umuvugizi w'ibiro bya migrasiyo komine Kibondo Bwana Ayubu Abdalla mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika yemeje yuko mu kwezi kwa mbere uyu mwaka turimwo bafashe abana hafi 695 mu kwezi kwa kabiri bafata abana 530 mu bijiji bituranye n'inkambi ya Nduta abandi barenga gato 356 bafatiwe mu ziri ntara za Tanzania mu gihe basohotse inkambi bitemewe n'amategeko yavuze ko hari impamvu nyinshi zituma abana batoroka kujya inyuma y'inkambi gushaka ubuzima muri zo harimwo bukene bugaragara mu miryango itaronswa imfashanyo zikwiye ikibazo nuko hari ihonyango rikabije y'amategeko agenga abana kubera bakoreshwa ikazi zisaba ingufu kandi zibarengeye urugero muri kuno kwezi turakora isakwa ry'abana bari inyuma y'inkambi kugira tubasubize mu nkambi benshi mu abo tumaze gutahana twasanze bakoreshwa ibikorwa bibarengeye nko gufyatura amatafari kurimishwa buri munsi no kwirirwa bubaka amazu naho biri uko bama batorotse ikambi kubera ibibazo ntangere
sehemu yoyote ambapo watakapo kuwa sisi tuko tayari kufika.
Bamwe mu bana batuye mu nkambi ya Nduta bavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza yuko batoroka inkambi kubera ubukene bugaragara mu miryango buterwa n'imfashanyo zidahagije baronswa muri iki gihe gutyo bigatuma bajya inyuma y'inkambi gushaka akazi bakora mu gihe batariyumvira gutaha mu gihugu cy'amavuko aha batubariye uko babayeho.
Ikintu nje rero ubu kinunze ni guca uturaga kurima jango zatu amatafari cyangwa nkajya mu kijiji agiye mu garuka na mu kijiji tukafatwa mu njyari tukakubitwa
webwe abana bo ngaho ndo turi benshi ubuzima bwaje ndiko ndabora imbere n'ubuzoba bwiza cyane bamwe ku bibazo babonye mu Burundi abandi nabo kongo z'ubukene kuko nk'ubu abana bamwe usanga bagiye mu kijiji abandi bakajya kwiga ibintu by'amakarate
bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibijiji gukora akazi abandi nabo babakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibijiji gukora akazi
ko babahemba amahera make kuva mu gitondo bameneka ukwezi kose kugahera bagaca babahemba 130.
Bamwe mu bavyeyi batuye mu nkambi ya Nduta bo basabye leta ya Tanzania haseri n'andi mashyirahamwe atandukanye kubaronsa imfashanyo zihagije nk'uko bisabwa n'amategeko agenga impunzi cyibure ibikorwa n'imyuga itandukanye kugira baronke ubushobozi bwo kurera abana babo mu buryo bukwiye.
Barakwiye nyene kubaronderera nk'ahantu nk'akantu bokora ko bateza imbere kubera abana benshi bararenga inkambi kubera ubukene kubera batagira ikibafasha kubera bamwe benshi ntibafise ababyeyi hariho n'abafise ababyeyi wabo ugasanga mu mutwe ntibafise utuntu bokora kugira ngo abo bana banezeregwe
hazogera igihe n'abandi bazoza barapfiriye kubw'inzara bagenda kuraba ibyo boshaka borondera kugira ati baraba ukuntu babaho.
Leta ya Tanzania rero nitetsure kuko turiunga mu nkambi abandi bakajya mu boyi iyo mu bisagara abeshya amazi iminsi batoroka.
Ishirahamwe Save the Children rifasha igisata c'indero mu nkambi y'impunzi ya Nduta yemeza ko rishoboye gufasha abana bashika 980 uruko umwaka utashe mu bijyanye no kubaronsa ibyo kurya, imyambaro n'ibikoresho byo kwishura. Ariko hakurikije ibitigiye bitangwa n'umuvugirizi w'iryo shirahamwe hari abandi barenga 790 bakeneye imfashanyo zikenewe mu buzima bwa kiremwa muntu ariko ntibazironka mu buryo buhagije ari nayo mpamvu ituma benshi batoroka kujya gushaka aho rutahandi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.